yimumva ni radio Ijwi rya Amerika. Mwineza nchuti muteza matuku vigani uzizu vigi Amerika risamina ni Washington DC mukirundi no mukinya Gwanda. Turi kume mwigani uzeno gene kerezo giaga tatu huko ezinu kwa munani. Turi mwribi vili na chumi ni nduki ministri ya chumi no munani. Mwikume na joe diani na hazwe ndongo vigani uzino mganya.
Tuga sawadushi mitze awa nye politike vigi hugu chachu bashiri mbero umutima wa vigani. Ivigani rovzukuri nushora gushika kungi ingo yuvaka.
Numushinga ntahe Cassien Simbare aramutswa ubwo bw'abashinga ntahe mu Burundi ariko hamagarira abanyepolitike b'abarundi kwicara hamwe bakaganira kugira ngo amatata avugwa muri ico gihugu atorege umuti ni nyema yo hakanama ka ONU gasabiye leta y'u Burundi gusubira gutsosora icuka ca politike muri kino gihe iyo nkuru iri muzo tugaruka ko mukanya mugome ku maradio yanyu. Ariko imbere y'iyo nkuru nciye ku masonga n'izindi ndabafitiye mbanze ndabwire muri make ko perezida wa Amerika Donald Trump yarayemeje ingingo ijanye no kugabanya cyane igitigi cy'abimukira bemerewe kwakirwa muri Amerika bafise ubumenyi buke. Iryo tegeko ryitiriwe gukomeza ubutunzi bwa Amerika mu gusubiramo itegeko rijanye no kwakira abimukira rigabanya cyane igitigi cyo gutanga impapuro zo kuba muri Amerika bita carte verte mu rurimi rw'Ifaransa cyangwa green card mu rurimi rw'Icyongereza gushika ku 500,000 ku mwaka. Gushika ubu ico gitigiri kikaba cari ku miliyoni. Perezida Donald Trump yatangaje ko anezerejwe cyane n'iryo tegeko kuko ngo biri mu byari yasezeraniye abanyamerika igihe yari mu myamamazo. Igihugu c'Ubutaliyano carungitse kuno wa gatatu ubwato bujeje gucungera umutekano mu mazi mu gihugu ca Libya congera gifata ubwato bw'Ubudagi bujeje gutabara mu ntumbero yo guhagarika ikibazo c'abimukira bagwiriye muri iyi myaka ku butaka bw'Uburayi. Muri kino gihe abari batwaye ubwo bwato bari imbere y'ubutungane. Itegeko ryatanzwe n'umucamanza w'Ubutaliyano Ambrogio Cartozio yamara Cartozio yabwiye abamenyeshamakuru ko naho icaha kirega abari batwaye ubwo bwato kijanye no kwinjiza mu Butaliyano abimukira batabifitiye uburenganzira yemeza ko babikoze ku mvo zo gufasha gusa. Iri ribaye irya mbere igipolisi c'Ubutaliyano gifata ubwato bw'ishamwe rijeje gufasha abantu. Ni nyuma yaho hiketse ko hari amashamwe ategamiye amareta hatora abantu ku nkengera z'igihugu ca Libya akabazana ku nkengera z'igihugu c'Ubutaliyano. Muri Venezuela umukuru w'umugwi warujejwe amatora yabaye kuri no w'Imana yahakanye ibirego vyatanzwe n'ikigo c'Ubudagi kijejwe ubuhinga bwa none Smartmatic kubijanye nuko ibiharuro vyabitabiriye amatora ku munsi w'Imana vyabonetsemwo amahinyu ko ivyo biharuro vyarengeje ko igitigiri c'abantu barenga umuriyoni w'abatoye. Tibizeye Lucena umukuru w'umugwi warujejwe amatora uvuga ko ivyo birego atawe bifatiye kandi ko igihugu ca Venezuela gishobora kwitwarira ico gihugu c'Ubudagi. Lucena avuga ko ico kigo atakindi gikora atari kubeshera abantu kuko muri kino gihe ngo ubuhinga bwacu butifashe neza kandi ko ico gikorwa ataco gishobora konona na kimwe mu vyavuye muri ayo matora. Yamara umukuru w'ico kigo Antonio Mugica yatangaje kuri no wa gatatu i London mu Bwongereza ko atankeka ayo matora yabayemo amahinyu menshi. Na dijugi Amerika mutukumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho tukumvikanira kuri FM 104 n'ibice 3. Mushobora kandi kumviganiye vyacu muce ku rugaga rwa internet yacu ariyo wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com na ku rugaga rwa Facebook address yacu ni vewa radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Wanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nongere ngire mwiriwe ikiganiro cacu tugere muri Tanzania aho hamaze iminsi uruhagarara mu ikambi y'impunzi z'abarundi irinduta. Ku murongo wa telefone ndi kumwe n'umunyamakuru wacu Pierre Claver Niyonkuru. Pierre Claver Niyonkuru mwiriwe.
Ironeza Diane Nenagwe.
Ugo ruhagarara ruvugwa induta muri Tanzania gwatanguye ryari muri make rukaba rufatiye kuki?
Ugo ruhagarara ruvuga mitambi y'impunzi z'abarundi induta muri Tanzania gwatanguye ku mugoroba wo ku munsi wa mbere rurabandanya no kwa kabiri ndetse n'ejo kwa gatatu gwarabandanije ni zimwe mu mpunzi z'abarundi barenga 15,000 barimo imiryango irenga 3,500 biyandikishije basaba gutaha abo rero bakaba haheza amezi atatu biyandikishije kuva kwa mbere rero bari mu ruhagarara bugariza ibiro bya hase bugariza ibiro by'utwara ikambi y'impunzi bashaka gutaha bo bakavuga bati turarambiwe no kuguma hano mu ikambi y'impunzi ya Nduta kandi twariyandikishije dushaka gutaha bati ni mu dutahane byanka bikonze uyu ni imwe mu mpunzi yabonye ibyo ejo ku mugoroba wa Daniel twavugana reka abariko batwemeza bombi nyine byagenze
haratanguye nyene akajagari baratera nimo imodoka y'umukuru w'inkamba Mabuye ejo naho bagenda kugariza ishyira mu hase
bose abagabo abagore n'abana bose usanga bagandagaje kandi usanga n'abantu benshi cyane ku buryo nk'ubu abapolisi bose barinze kuza kugira ngo babashwiragire bene icyo bariko barasaba ni uko batariko barahabwa isango ryo guhungukirako nicyo bariko barasaba muri ino minsi yababwire yuko bohunguka muri ino minsi ya vuba barabaza bagatorokana bose bamaze kugwira niho baca batangura kubaza n'imyidodombo myinshi babaza igituma batarahabwa isango ryo guhungukirako kuko intonde z'abantu bose biyandikishije bashaka guhunguka byaramanitswe mu biro bikuru by'userukira inkambi muri ino minsi baramaze kubona yuko batariko barahunguka vuba bungurukiwe n'imodoka bo bariko barasaba yuko bo kwigira n'amaguru gushika mu gihugu cy'u Burundi yari yabamenyesheje yuko wene ikibazo cyo guhunguka ntacaje kuko n'ubutumwa ahabwa n'abamukorera ubu aho bageze ubu bavuga yuko ibyo bibari atabyo bagikeneye bo bakeneye guhunguka mu buryo bwabo bakoresheje cyane cyane amaguru
uyu no munsi rero bari bahanye isanga umuntu wese azi yuko yiyandikishije ashaka guhunguka mu gihugu cy'u Burundi duhurire ku biro by'umukuru w'inkambi hanyuma duhane isango nyezina naho tuzoca kugira ngo ku munsi wa kane tuzinduke tugenda n'amaguru gushika mu gihugu cy'u Burundi
none ga Pierre Claver niyo nkuru ko twumva iryo sango bari barihanye ko bazinduka bagenda n'amaguru gushika mu gihugu cy'u Burundi harabagiye canke
ndiba habuye bakigenda kuri uyu munsi wa kane nkuko bari bahanye sango kuko ejo ku mugoroba w'ijoro abatwara igipolisi mu ntara ya Kigoma abatwara abajeje intwaro hamwe n'abatwara ikambi bavuye bategera bavuga ko uno munsi kuwa kane baja kubagirisha inama havuga isaha 9 bavuga ko basigaye isaha imwe ngaha muri Tanzania kuba hava rero ngo babagisha inama bababwire neza na neza ingene ibyo gutaha bifashe gutaha n'amaguru rero bahavuye baba barabirangiriye bavuga ko barindiriye iyo sango y'inama kumbura ta kivuyemo canke ikija kuvamo turakimenya mu nyuma
urakoze Pierre Claver niyo nkuru tukwisabire uze gukurikiranira hagufi vy'iyo nama kugira ngo have utubwira aho bizoba bigeze nimba bahavuye bataha canke nimba bahawe akandi kajambo kashobora kubafasha mu kufata ingingo zibereke bivanye n'umutekano wabo
murakoze cyane Diane Inazo
tukivuga rero ivyamakuru y'abarundi bahunze abafaso nibo mu ikambi ya Rusenda iri mu ntara ya Kivu ya Majepfo muri Kongo bamaze igihe cy'amezi 7 bibarutse basaba kuronswa imfashanyo kugira ngo bashobore kurera neza abana babo ejo barakoze imyigaragambyo aho bari bafise ubutumwa burashe babwirisha mijya onugita himuzi RCR umunyamakuru wacu Vedaste Ngabo yarakurikiranye ivyo nkuru
izindi ndirimbo zagenda gaziririmbwa n'abagore bo mu nkambi yo mu Rusenda aho bavuye mu nkambi berekeza ku biro bikuru bya HCR birimbo ko mu birometero bigera ku 8 n'inkambi yo mu Rusenda aba bagore bagera kuri 300 bari bahetse abana babatwikirije imitaka abana bagenda bariri barabara ryose agahinda kare kenshi kuri bo kubera ubukene bw'ibikoresho byo kureresha abana babo bamaze igihe basaba Abagore tibumva ubugishiramwe rya dese ryatanga ibi bikoresho ku bagore bari kubyara ubu mu gihe ari abamaze amezi atandatu yose nta gikoresho barahabwa cyo kureresha abana bibarutse
twabyaye guhera mu kwezi kwa mbere no mu kwa kabiri no mu kwa gatatu no mu kwa kane no mu kwa gatanu no kwa gatandatu hangeze mu kwezi kwa gatandatu bacha baravuga ngo babate barayugaye ngo ntago twadushobora kuyaronka mbega twebwe twatuma tutoki tutaronka ayo mabase nukubera iki
cyako za president nkambi yo mu Rusenda Emmanuel Ntirampeba avuga ko impamvu aba bagore babuze ibikoresho byo kureresha abana babo yatewe nuko amashyirahamwe yari ashinzwe gukurikirana ababyeyi bibarutse yagiye ahinduranywa ariko avuga ko iki kibazo HCR ikizi kandi bategereje ko izagikemura
kibazo ni kibazo cy'aba mama bahabwa ibintu by'abana babo kandi babirekurirwa kuko barabyemererwa ariko rero kubera ubwa mbere cyafatwa na ARD nayo ikiringo cyayo cyaheranye n'umwaka wa 2016 bahita babiha Save the Children Save kuhera mu kwa mbere yarakoze yihereza nk'amezi abiri aba mama mugabo guhera mu kwa gatatu gushika mu kwezi kwa gatandatu aba mama ntibasubiye kuronka ubabajije bakubwira ati barabuze uburyo bwo gutanga ibiki n'ibiki ubu naho guhera ku itariki imwe y'ukwezi kw'indwi byahawe Hades ubu ni biri mu minwe yayo ikibazo rero nuko na Hades nayo nyine ntigeze ihereza aba mama babyaye kuva iyo tariki nico gituma twese twabajije twagerageje kubaza HCR iki ratubwira ngo turindire baraduhinyisha
saba abagore bonyine bakoze imyigaragambyo yo gusaba ibikoresho byo kurera abana babo ahubwo n'abasungusungu bashinzwe umutekano mu nkambi bari gusaba komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi ko yabishura ibirarane by'amezi atanu ibamazemo badahembwa
twebwe ubwa mbere kandi dufite isango ry'uko itariki 25 z'ukwezi guheze baduha amafaranga turarindira ko izo tariki turonka amahera turabura batwunguza 30 turabura batubwira 5 turabura kugeza aho tumera aho bateye mandamano gatoyi tujya kwinjira aho bari kwakora inama yaba muri HCR baratubwira ati nimurindire tariki 30 tuzoba tubahaye amahera z'ukwezi turarindira ko amahera tuyaronka turabura kugeza no munsi y'itariki niho harahize iminsi nayo tutababona uno munsi nayo tugiye tubona ubuze jo sekirite muri HCR muri CNR ashitse amaze gushika rero ubu twamugomeye cyogeza turonsa amahera yacu kandi tuyaronse turabona ko ibintu biza kuba nabi kuko twemera guheba amahera ya amezi atanu yose ni ukuvuga ko iyabaze nawe iduhaye 150 nyine zingana uko umuntu yozebera umuntu akayagiye uko nyene yaramukoresheje uravye akazi dukora imbehe iriyo ukuntu duhangayika dukubitwa n'abantu bamwe akatwishyiramo n'imbere yuko turi n'abarobere turi biki ni ibintu birenze ko tutobihanganira nicyo gituma twasaba ko baduha agashara kacu
Pedestin Gabo kubw'ijwi rya Amerika mu Rusenda wo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo
Ijwi rya Amerika mukanya turakubitira mu gihugu cy'u Rwanda kugira ngo turabe aho imyiteguro y'amatora igeze mu gihe hasigaye amasaha make gusa ngo abanyarwanda batore umukuru w'igihugu cy'u Burundi cy'u Rwanda muri Antunga amambasade yo yonga ha anyi nka Washington DC n'ibindi bihugu byo hanze ni mu masaha ari imbere gusa ariko imbere ko rero tuja mu Rwanda tukaraba aho bigeze naho tubanze tubabwire ko akanama k'amahoro n'umutekano muri ONU gasaba leta y'u Burundi gusubira kugira imigenderanire myiza n'amakungu n'abayifasha bitangazo yasohoye kuri uno wa gatatu umukuru wako kanama yanasabye leta y'u Burundi gukomeza inzira y'ibiganiro ugwe bwa bashinga ntahe fondation intahe rusabanye politike kumvira impanuro z'amakungu reka dutege amatwi Cassien Simbare aruramutswa ari kuri mikro ya mugenzi wacu Eloge Wirikaneza
kuva namagume ataratera igihugu cacu twamye tuvuga tuti bandi mujejwe bya politike y'igihugu cacu egerana muje hamwe muyage ibibazo igihugu cacu gifise uko mubibona kose ni bisanzwe ko abantu babona ibintu mu buryo butandukanye mugabo mushira imbere ineza y'igihugu aho mushobora kuhahurira ibyo bintu uko twabihanuye twarabonye ko batabyumvise byaratubabaje ibyakurikiye mwarabibonye nico gituma n'ubu nyene twosubiramo ya mpanu tugasaba dushimitse abanyepolitike b'igihugu cacu bashira imbere umutima w'ibiganiro ibiganiro by'ukuri bishobora gushika ku ngingo yubaka ndakunda kwibuka umwaka twamaze mu 2009 mu biganiro byari bifise intumbero yuko iki gihugu cacu cogira intwaro ishingiye ku nama n'ingingo kandi byo byari byashizwe imbere n'abanyepolitiki cyane cyane bari ku ntwaro ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ryari ryumvise rwose ko uyu mugambi ari mwiza baraheza barawutangira uburyo bukomeye gushikaho ibyo biganiro byakwiye mu gihugu cyose mu byegeranyo byatanzwe abanyepolitike bari bagiye muri ibyo biganiro barahiye bati kuva ubu igihugu cacu kizokwama kigendera ku biganiro bibyara inama n'ingingo nama rero nibaza yuko bacibuka ibyo bintu byatwaye uburyo bwinshi byamaze n'igihe kitari gito enda rero nidushira imbere ibiganiro ibiganiro atari byo guhendana cyangwa byo guhemana ibiganiro by'ukuri bishobora gufasha igihugu cacu kogorora
ego be muravuze ibiganiro kandi numva ari ikintu mwana kurikiranye muzi muri ko rwandiko kandi woni irasaba Burundi no gusubira ku nagura imigendane n'amashyirahamwe mpuzamakungu n'ibihugu bigenzi byabufasha mwe muvuga muti biracashoboka
twebwe turiyumvira yuko bishoboka birashoboka nta gidashoboka kigiye mu gushaka kw'abantu erega baduhanura n'abantu batwifuriza ineza izi mpanuro ziva hirya no hino zisaba abanyepolitiki bacu yuko bashira imbere ibiganiro ntacyo biturondera ko kindi nibatwanga benshi nabo igihugu cakeneye mu myaka iheze mbere baragifasha kiragira intambwe giteye mfatiye kuri uwo muhanuzi w'ishyirahamwe ONU aherutse ngaha mu gihugu cacu uwitwa Kafando narasomye mu binyamakuru ibintu yahanuye n'ibyo yashikirije muri raporo yatanze n'ukuri burya umuntu agukebuye agutuma kwiyambika twebwe rero nitwaba igihugu cacu caradusambukanye naho turiko turegeranye inguvu cyo gusubira kugisanasana nitwumvirize n'izo mpanuro nta kwiteranya ntaco bitumarira na gitoyi nta kwiyugarana abo hambere baraciye umugani bati umubanyi niwe mugenzi kandi niwe muryango igihugu cacu rero kirakeneye gukomeza umubano mwiza ntibyoshoboka rero yuko igihugu cacu cyo kwiyugarana nitwiyugurure tubane neza n'abandi bizofashe iterambere rirama igihugu
ushira nta kintu mbere murakenewe
wakoze nawe no hanyuma urantera kamwe
nuko rero gisata cha politike tukibandanirize mu gihugu cy'u Rwanda mugihe hasigaye amasaha make gusa abanyarwanda bahanze igihugu ngo batore perezida mushasha imiteguro irarembye iganino ari Washington abahaba baza gutorera mu buserukizi bw'ico gihugu buhererenga hanyene Washington DC no mu gihugu cy'u Rwanda nuko utuzu tw'amatora mu masaha make nya ejo bazokwitora perezida mushasha ku murongo wa telefone ndi kumwe n'umunyamakuru wacu Eric agira ubusa yanyarukiye Tony Mukamonyi ni mu ntara ya Madrepfo kugira ngo arabe aho ibintu bibigeze Eric mwiriwe gute ngaho mu Rwanda
twire neza Diane ninarahazwe nkuko arumaze kwibwira abakurikira radio y'ijwi rya Amerika koko ndi mu karere ka Kamonyi mu ntara ya Majepfo ndakurikirana imyiteguro kumatora y'umukuru w'igihugu abura amasaha make kugira ngo abe nokuvuga ngo rero iyo witegereje hirya no hino urabona ko nyine ikiriho ni imyiteguro nibutse ko nanone uvuye mu mujyi wa Kigali ukagera hano ku Kamonyi urabona ko amabwiriza ya komisiyo y'amatora yubahirijwe ku buryo nta na hamwe wapfa narimvuze ngo nta na hamwe wapfa ahubwo ni hake wabona ibirango byamamaza abakandida mvuye mu mujyi wa Kigali ndabonye nk'amazu abiri gusa yamamazaga ishyaka FPR Inkotanyi hari hariho ibyapa ibirango byamamazaga ibyo shyaka ariko baba abamotari cyangwa se abatwara abagenzi kuri moto imodoka zamamazaga byose byose babihanuye ni ukuvuga ngo rero ikiriho ni ukwitegura nagiye ngera ku masite y'itora bakambwira ko ibikoresho byinshi byarangije kuhagera urabona ko hari kudekora cyangwa se gutaka ku buryo wagira ngo ni ubukwe nk'uko bagenda babivuga ngo biteguye ubukwe muri rusange nicyo nakubwira ku myiteguro gusa nagiye mvugana n'abaturage wabwiye kumbaza
nari ngiye kubaza nimba hari abaturage mwavuganye n'ico bakubwira ingene barindire amatora
abaturage nagiye mvugana nabo bagiye bambwira ibintu bitandukanye mbere cyane nk'abantu batageze mu mashuri batazi gusoma no kwandika cyane abageze mu zabukuru hari abambwiye ngo nk'uko abashinzwe gutoresha basanzwe babatorera n'ubundi biteguye ko ariko bazabatorera hakabaho rero n'abambwiye ko biteguye bihagize ku buryo nta mbogamizi bafite kandi ku buryo uko yabameze kose akambwira ngo uwo azahitamo mu gutora umufitiye akamaro aramuzi gusa bagiye bakunda kubigira ibanga ubwo nyine ni ukuvuga ngo nakari ku mutima niba ariko nabivuga
urakoze cyane rwose Eric tugusabe tuze kongera kugukenera amasaha ari imbere kugira ngo uze uraca n'aho uri kuraja urutahuka kugira ngo urabe uko byifashe hamuheze uze kutubarira
ndagushimiye Diane
nuko rero ijwi rya Amerika tubasezeraniye yuko tuzakushika ku buserukizi bwa bw'igihugu cy'u Rwanda ngaha muri Leta Zunze z'Amerika i Washington DC kugira ngo turabe uko byifashe cyo kimwe no muzindi mpande zitandukanye hirya y'isi turaza kugerageza tuze kubabwira uko biri mu gihugu cy'u Rwanda naho nyene tuzogerageza tuze turabaha amakuru ku mwanya ejo aho bukera amakuru yo mu ntara naho impari ni nyinshi imiryango itandukanye yo muri komune Musongati ntara ya Rutana izo mpari zifatiye ahanini ku matati y'amatongo abavyeyi bagirizwa yuko badagaburira amatongo abana bakoresheje kubanganisha ibyinshi kuri no nkuru n'umunyamakuru wacu Alive Irankunda
nyinshi muri iyo miryango yibonekezamwo izo mpari niyo ku mutumba Nyabibuye zone Ngoma aho naho abitwa ko arabigeme bakavuga ko badafatwa kumwe n'abana b'abahungu mu gihe cyo kugabura amatongo abo bigeme batishavu ku bavyeyi kuko ari bo baba bari kwisonga byo kugabura amatongo yuditabukeye neza numwe muri bo
twese tuba tuvuka ku bavyeyi bamwe bavyavuye nko ku bavyeyi ababyeyi nibo baba baducanishijemo kubera abaca baha nk'abahungu itongo rinini iye natwe bakaduha ritonya urumva rero nk'aho oye biba biva nko ku bavyeyi ababyeyi nibo baba bakwiye nko kutunganya twese hagati yacu bica bituma twankana ugacumenga ntituvukana nk'aho iwacu nyene urumva byagenze kukubera nyene nk'iryo tongo tuba batukwiye kunganya kubera ribaryaguze nk'ababyeyi bacu twese tukaba tuvukana abahungu baciye baronka hanini abakobwa baronka hatonya nico gituma ca twama mu nduru gituma tutumvikana
ku ruhande rw'abahungu babona ko bidakunda ko banganya n'abakobwa mu gutorana amatongo kugabo bahungu abigeme boronka amatongo iyo bagiye gushinga izabo gucumi isdor abona ko abahungu aribo boshigwa imbere
leta rero kundira abapaso n'abagabo yarabahetse mbere nane narabuzaho ndabivugira jewe yego ukaraba kwirigura vyurinduro cyo uyu mukere n'umukara nibarabe ntagire bamwumve nkuko bumvuga mukenyezi we bagize ngora nimba hayo muzaburaya bafatiye izi buraya kabizanina hariho umutugenge igihugu yego natweke ni mutugaruki turashinyijwe musonga ye nene ngumva twa tudubiza gatekanya basa weka turi nyamaso y'intura abantu namakosa abagore bacha bagirira abagabo takwiyamiriza ngo mvira aho ndise ndahuza
muri kino gihe rero bamwe mu bavyeyi basa nuko batekewe n'ubwoba butewe n'izo mpari zisa nuko ziriko zirabarengera aha bakabona ko atagisivya hazogira igihe abana babo babomore kuko batabashikiye kuco bashaka Petero Minani avuga ati
abana ndiko ndavyara n'umwe mise zanye ne bashaka kuko kubera amatongo yaze bazashobora kunkubita nyene n'umwe myaka ishikanka 20 ndabize nk'abana twiko turavyara bazati ndabagira ingorane kubera nduvuza aho ndima nabo kavura aho barima zobintambara kabisa koko ndabona mu gihugu cy'u Burundi none ko bona turavyara mugabo kuyisi nta kamanyo na gato y'ikigera kongera ko nico gituma rero mbona umenga inyuma y'inkimyaka nka 15 cyangwa 20 ndabona iki gihugu cy'u Burundi kizoba gifite ingorane cyane
ico kibazo c'impari zirangwa mu miryango kiraradishinga abajejwe intwaro muri komine Musongati Jean Nyanzwi umuhanuza mustaneri ajejwe intwaro imibano hamwe n'imico kama aratera kamo abavyeyi kubijanye n'icokogwa
ingora ndufise mu miryango ububaza kubwishi cyane icyari gikwiye nuko batageze kuvyumvikana ko rimwe na rimwe hari aho hadukiramo n'ibintu bisa n'ibimeze nk'impfu kandi ukabona ko bivuye kuri izo vy'amatongo nyene twarabwiye cyane cyane bajya abantu bakuze nyene bitwa ngo ni ba nyene urugo tukabwira ati ni mubandanye iyo mufise abana kuko muri ba bucingende iyo mufise abana mubagaburire hakiri kare mutarabasiga mu mucano ko umutarama afise abahungu biwe narindira ko umuhungu arongora abana biwe akabagaburira hagasigara igipande ciwe bakabararima kugira bazogaburira igipande ciwe igihe azatazobakiriho turababwira ati hako haba injyane rwose gushikaho mu muhangamana mugakubitana ko vyananiranye mu kwitura ubutungane ukabatunganiritse turabahanura tukabaca hirya no hino tugatatura kuko muri zentare nabo nyene basanga bariko barasesagura
tumenyeshe ko muri aya mezi abiri aheze abavyeyi ba baba 51 aribo bamenyekanye ko bakubaguwe n'abana babo amakuru dukura mu bajeje intwaro akamenyesha ko hanini vyavuye ku mpari zadutse zitewe nuko batumvikanye kukuntu abana bose yaba bakobwa canke abahungu botorana amatongo atanumwe akumiriwe mu ntara ya Rutana mu bumanuko bw'u Burundi. Alain Yves Irankunda ijwi rya Amerika.
Another one. We the best music. No, you wanna see me naked, naked, naked. I wanna be a baby, baby, baby. Standing in as much as like he came from Maytag. Rock a wristin' on the brown. When I get like this, I can't be around you. I'm too little to dim down and out. Cause I can think of things that I'm gon' do. Wow, wow, wow. Wow, 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 fuck. Wow, wow, wow. When I was you, all I get is wild thoughts. Wow.
You know the cookies for the bag. Nuko rero bakunze ibijwi rya Amerika n'ikiganiro wanyu mu ntara tubasaba imbabazi ku byo twe twarabamenyereje babikubira n'ugwanurwa ku mbuga ngurukana bumenyi no munsi tutashoboye kubashikiriza ariko kuwa kane tukazobibashikiriza akaba ino ngaha duce dusozera ikiganiro cacu mwakoze mu mwatwumviriza bakoze abanyamakuru bacu batandukanye bagize ico batera muri kino kiganiro mbere yuko duhana gahindukira ndabatumire mu biganiro byacu bitandukanye byo mu masaha ari imbere aho harimo nk'ikiganiro muri isanga muza gukurikirana kuva saa 10 gushika saa 11 ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi igice cya 12 turaza kwashikiriza amakuru avugwa mu Burundi igice cya 1 n'igice naho ni amakuru aza kubarambuye avugwa ku isina cyane cyane muri Afrika muranyigwe rero Diane nahazo mari kumwe kuri micro Macbila ya Bero yashize amajwi hamwe na ingenieur Justin ari muhinga bw'ivyuma uko turi batatu tubikurije kugira ibihe byiza n'ijwi rya Amerika. Call me and I could get it too. Say, I could tell you gone off the doors. Oh, yeah, yeah. Careful, mama, why would you say? You talking to me like your new babe. You talking like you trying to do things. Now that pipe gotta run it like she Usain, baby. You made me drown in it, ooh, touche, baby. I'm carrying that water, Bobby Boucher, baby. And you know I'm a slaughter like I'm Jason. That's why you got it on safety.
Wipe away shit on brown nickel. I probably shouldn't be around you. Cause you get wild, wild, wild. You looking like it's nothing that you won't do.
What you won't do.
Hey girl, that's when I told you.
Told you.
When I was you, all I get is wild thoughts. Wild, wild, wild.